ubimenye ubimenyesha abandi bimenye ubimenyesha abandi ni kiganiro cha radio inzamba mushikirizwa na Oso Prosper Nzisabira.
Tuti bakunzi ba radio inzamba agateka kawe turabahaye ikaze muri kino kiganiro bimenye ubimenyesha abandi. Uno munsi tukabamenyesha inkuru zitandukanye dukura mu binyamakuru bitandukanye. Prosper Nzisabira ngiye ndabashikiza kino kiganiro mu binga bw'izuma dufandikanije na Theodomire Manirambona. Amamuko y'ururirimbo ruhayagiza igihugu cya Portugal. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo icyenda, igihe ibihugu by'i Burayi byariko bigabanganya ihanga rya Afurika, igihugu cya Portugal cyifuza ko cyohabwa agace kari hagati ya Mozambique na Angola byo muri iki gihe. Ako gace kakaba katowe ubwa mbere n'Abanyaportugal mu gihe hakoreshwa ubwato bwunguruzwa n'umuyaga. Mu bihugu by'i Burayi byari muri iyo nama yo kugabanganya Afurika, igihugu cy'Ubwongereza nicyo cyonyine chance icyo cyifuzo cya Portugal. Imari zarabandanije gushika naho igihugu cy'Ubwongereza cyiyemerera ko ibyo bihugu bibiri bigiye kwankana urunuka kubera gutinya ingufu n'ubutunzi by'igihugu cy'Ubwongereza byo muri icyo gihe. Umwami n'abashyiranganji bo mu gihugu cya Portugal baratinye imari ziba zihagaze gutyo. Ariko abanyagihugu bo muri Portugal bobo barerekanye agashavu bafite igihugu cy'Ubwongereza biha amabarabara bariyerekana. Abagabo babiri nibo bategura indirimbo ikoreshwa muri iyo myiyerekano. Iyo ndirimbo kubera amajambo akomeye yarimwo n'ingene abanyagihugu bo muri icyo gihugu cya Portugal bayikunze, niyo yavuyemwo indirimbo ihayagiza igihugu cya Portugal Hymne National mu rurimi rw'Igifaransa. Hari idini yitirirwa Diego Maradona, umukinnyi rurangiranwa ku isi wo mu gihugu cya Argentine mu mupira w'amaguru. Idini yitirirwa Maradona ryashinzwe ku igerekezo rya 30 kwezi kw'icumi hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na 1998. Icyo gihe umukinnyi w'umunyargentine Diego Maradona yari akwije imyaka 38 y'amavuko. Iryo dini ryatanguriye i Rosario mu gihugu cya Argentine n'abantu batatu n'abakabari Hector Campomar, Alexandre Veron na Herman Amez. Bose bari bafise amamuko yo mu gihugu cya Argentine. Idini bitiriye Maradona ifise abanywanyi barenga ibihumbi ijana bakwiragiye mu bihugu birenga 60 ku isi. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2001 amanama y'abayoboka iryo dini araba bagahura bagahanahana ivyumviro. Bakunda guhura cyane cyane ku minsi bise mitagatifu nayo ikaba ari ibiri ihimbazwa mu mwaka. Iryo dini ryitiriwe Diego Maradona, umukinnyi w'umupira w'amaguru rurangiranwa ku isi w'umunyargentine, rifise n'igisabisho cyo guhayagiza ubumenyi bwa Diego Maradona mu mupira w'amaguru. Icyo gisabisho kivuga giti: Diego wacu uri kubivuga, ukuguru kwawe kw'ibubamfu niguheza gigwe, ugusiga ubwenge kwawe bitume dukanura, dufashe kwibuka ibitsindo vyawe ku isi no mu ijuru, uduhe umunezero uno munsi, babarira Abongereza nk'uko natwe tubabarira Mafia y'i Napoli, ntutureke ngo twonone umupira bakinisha amaguru, utubohore kwa Havelange. Icyo ni cyo gisabisho bakoresha muri iryo dini ryitiriwe Diego Maradona. Iryo dini ryitiriwe Diego Maradona rihimbaza iminsi mikuru ibiri nk'uko twabibabwiye, nayo akaba ari iyi Noel Maradonienne, aho bahimbaza ivuka rya Diego Maradona. Uyo munsi uhimbazwa umunsi umwe imbere y'igenekerezo yavukiyeko, ugahimbazwa ku igenekerezo ya 2009 ukwezi kw'icumi buri mwaka. Uwundi munsi ugira kabiri ni Parke Maradonienne, ariyo Pasika. Uyo munsi uhimbazwa ku igenekerezo ya 2002 ukwezi kwa gatandatu. Iryo genekerezo ihuriranye n'urukino ibihugu vya Argentine n'igihugu cy'Ubwongereza byahuye mu rukino rw'umupira w'amaguru mu gikombe cy'isi yose ari mu mwaka w'1986. Muri urwo rukino Diego Maradona yatsinze igitego gisiga ubwenge akoresheje ukuboko. Uko kuboko yakoresheje abayoboke biwe bakavuga ko ari ukuboko kw'Imana. Uko ugabanya ipiripiri washize mu byo kujya iyo usanze ari nyinshi. Birashika yuko umuntu ariko arateka imfungugwa ariko gukinjika usanga wasizemo ipiripiri nyinshi cyanke iyo piripiri ikamenekeramwo. Beshi birabagora rero guhitamwo guheba ivyo byo kujya biba biryoshye bakunda hamwe no kubijya bakemera bakababwa n'iyo piripiri. Ivyo byo kujya birashoboka ko ubifungura neza wagabanije amakari iyo piripiri. Utizogenda gute? Nuko tulisanga kukinyamakuru wezi tatu akaburungu kuizine aze akaburungu kome. Mwono kufata ikira ikibisi ukagitonora ariko kugwihwata. Uhejeje uchufata icho kirayi ukagishira muri izo ndya zirimo ipiripiri nyinshi ugacuzura hindukiza kugira ngo icho kirayi gikwire hose. Mukanya gato icho kirayi kibisi kiwase kizoba cyanyoye ya piripiri nawe ukirira imfungugwa zawe ipiripiri itakiri ikibazo. Perpignane mu majepfo y'Ubufaransa baheruka kwimura umugabo apima ibiro 300 atabasha kuva hari. Kwigerekezo rya mbere uku kwezi kwa Kigarama uno mwaka abantu barenga 40 nibo bari bakenewe kugira ngo bimure Alain P w'imyaka 52 yari amaze amezi menshi atava hari. Bamwimura bamuvaniwe bamujyana mu bitaro by'i Montpellier aho nyene mu gihugu cy'Ubufaransa. Kuva mu mwaka w'1999 niho Alain P yatangura kugira ikibazo cyo kutava hari bitumwe no guhinyagara. Byose yabikorera ku ntebe ndende yajyamamwo akaguma arabimbonesha kure ariyo televiziyo. Muri iyo nzu y'umuryango Alain P yaribamwo na mwene wabo ariwe yamwitaho mu kumuzanira ibyo afungura n'ibyo kwiyoza canke kwihanaguza. Mukwimura Alain P apima ibiro 300 babanje kumutera imiti ituma amaraso yiwe atembera neza mu mubiri. Imodoka muri zimwe ziterura ibintu biremereye yarateruye ikontenere iyishyira ku muryango wa Alain P. Abantu 40 bari aho nibo bafashije kugira ngo yinjire muri iyo kontenere barayugara. Ya modoka iciterura iyo kontenere irimo Alain P gushika ku bitaro. Ubu Alain P akaba yariko arakurikiranwa mu bitaro by'i Montpellier imbere yo kumwimurira mu bindi bitaro bijejwe abafite indwara yo kuvyibuha birenze urugero bita obesité mu rurimi rw'Igifaransa. Ivyo bitaro bikaba biri Toulouse. Abantu n'amashyirahamwe atandukanye bari bagerageje gushaka gufasha Alain P na mwene wabo ariko nabo baravyanka. Banga kujya kwivuza mu bitaro ngo kubera yuko abavyeyi babo bose na mushiki wabo bapfiriye kwa muganga aho bari bagwariye mu bitaro. Tuti bakunzi ba Radio Inzamba agateka kawe kiganiro bimenye bimenyesha abandi turiko turabashikiriza kigarukiye aha. Tushimire mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro. Prosper Nzisabira nigera yuko ndakibashikiriza muhinga bw'ivyuma twari kumwe na Theodomir Manirambona na ubuta.
Cari kiganiro bimenye bimenyesha abandi kuri Radio Inzamba.